nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bagenzi ba radio inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu nigenekezo rya 16 mu kakaro umwaka wa 2025 ni ryasango ry'amakuru mu kirundi naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abanyagihugu bo muri zone ya Cibitoke hafi y'igice bita kurya kanyoni bamenyesha ko bagiye gukwiza indwi yose batararonka amazi ubwo bukene bukaba bwatumye bavoma ku mafaranga amabido bagakoresha amafaranga y'umurengera kandi basanzwe bari mu bukene ubukene bw'amazi tubusanga kandi mu mwonga wa Munyika ni mu ntara ya Makamba aho abarimyi baharimira bemeza ko imirima yabo itakironka amazi ivuye ku migende yahora ifasha kuvomera yononekaye cyane nayo urunani rw'imigambwe itavuga rumwe nturi ku butegetsi Sefor Arusha ruranegura amajambo yaraye ashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi avuga ko leta itarota itahukana abasirikare mu Burundi barungitswe kugwana mu gihugu cha Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo ugurunani rwibutsa ko irungi kwa ry'abasirikare ryakozwe atamategeko akurikijwe kandi atanyungu z'Uburundi zirabwe ahubwo hakarabwa inyungu z'umuntu n'akagwi k'abantu bari ku butegetsi gusumba ubuzima bw'abasirikare kandi abagiye kurwanya baza baratanguye inzira y'ibiganiro amakuru twabateguriye saya gusa mukanya ni donito
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubara mutahaheze hafi ndwi yose hari ubukene bw'amazi mu micungararo yaho bita kurya kanyoni ni muri komine ya Cibitoke iri mu gisagara cha Bujumbura kubera ubwo bukene n'igiciro cy'amazi ku mabombo rusange ngo caraduze cyane kuko ngo ibido ya maritiro 20 yavuye ku mafaranga ijana ija ku mafaranga 500 reka inkuru tuyibaze Jean Baptiste Bireha
amakuru dukura muri iyo komine ya Cibitoke yatumisha ko ayo mazi yatanguye gukena ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ko gushika n'ubu atanima ry'amazi riharangwa bavuga ko bashobora kubona amazi makenyi mu ijoro mu masaha 8 ariko ngo aca ahera n'ingoga kuko abantu benshi baba bayarindiriye kubera ubwo bukene bw'amazi yo mu nzu abanyagihugu mu kubura uko bagira ngo baca baja kuyarondera mu marobine rusangi aho naho muri kino gihe amazi ngo asigaye atimbe cyane kuko ibido ya maritiro 20 yahori kugwa amafaranga ijana ubu ikugwa amafaranga 500 muri kino gihe abanyagihugu ngabuze ayo bacira ayo bamira uretse ko bafise ubwoba bw'indwara zifatiye ku isuku rike ubwo bukene bw'amazi ngo butuma hari ibikorwa bitari bike bikenera amazi bica bipfa nk'ibikorwa byo mu nzu n'ibindi abo banyagihugu basaba ishyirahamwe Regideso n'abajejwe intwaro gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi gicoregwe umuti umaguru masha
Jean-Baptiste Bireha harakenuye ahandi havugwa ikibazo cy'amazi ni mu buragane aho abarimyi barimira mu mwongo wa Munyika mu ntara ya Makamba bamenyesha ko imirima yabo itakironka amazi bivuye ku migende yononekaye cyane abanyagihugu bagasaba ko iyo migende yo korwa imirima ikongera ikaronka amazi reka inkuru tubibaze Pacifique Nkeshimana
nkuko amakuru dukura muri bamwe mu barimyi bari Makamba bitumenyesha nuko imirima barimamwo igitegwa cy'umuceri yononekaye kubera ko idashobora gushikirwa n'amazi kumva yuko imigende itwara amazi yasivye ibyo bigatuma amazi adashobora kurengana ngo avomere iyo mirima ibyo ngo bikaba bituma umwimbu wamuke cyane nkuko bimenyeshwa n'abo barimyi aba barimyi bagasaba ko abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara nshasha ya Burunga ko bofasha gusibura iyo migende kugira ngo amazi ashobore gushika mu ndimo maze baheze bashobore kwimbura nk'uko byahoze mu myaka iheze. Aho biruko ngo mu gihe babajije mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi ya Makamba nabo nyine ngo bemeza ko umwimbo w'umuceri ari muke cyane, ngo ibyo bikaba bituruka ku ruzuba rwinshi rwatse ndetse ko n'inyubako zifasha mu gutwara amazi mu ndimo zimaze gusaza cyane, bakemeza ko zikwiye gusubirwamo. Ubwo buyobozi nyene bukaba buhamagarira abarimyi kubandanyira imirima y'umuce nubwo amazi adashika neza mu ndimiro. Ubwo buyobozi bukabasaba kubandanya gutera ibiterwa birimo ibijumbu n'ibindi. Mumenya ko ico kibazo cy'amazi make kivugwa no mu yindi myonga itandukanye ya Makamba harimo n'uwo wa Munyika.
Pasifiki Nkeshimana arakenuye tumira amateje tubandanya n'amakuru twabateguye.
Inzamba
Khadi Nzamba agateka kawe amakuru twabateguriye abandanya mu yavugwa mu bya politike n'umutekano avyo umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Cyber Mutabazi yaraye ashikirije avuga ko leta y'u Burundi itarutitahukana abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo kurwanya imigwi y'iterabwoba harimo n'umuhari M23 ngo birateye isoni n'agahinda. Ibyo bivugwa na Jean Bosco Rwigemera icegera cy'umukuru unani kw'imigambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi Sefora Arusha. Jean Bosco Rwigemera akavuga ko umushikiranganje wo kwivuna abansi ashobora kuba atazi aho ibiganiro bigeze niyo mirwi yita kwa y'iterabwoba. Dutega amatwi Jean Bosco Rwigemera.
Iyo umushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Burundi avuze ko igihugu carumitse ingabo zacu muri Congo kwivuna imirwi iterabwoba bwakurikirahi imvugo ya bene vyo igeze kera ntambara hagati y'umuhari ugwana M23 na leta ya Kinshasa itarareta bavuga ko bagiye kugwanya rede tabara. Mu nyuma uyo mugwi umaze kwerekana inguvu zidasanzwe, president ayishimiye yahavuye agira amasezerano yo mwibanga na mugenzi we Tshisekedi maze ingabo z'u Burundi zija gufasha kurwanya M23 bo bari bo yita umugwi w'itera ubaho Kinshasa igeze iriko iraganira n'uyo mugwi. Bika none umushikiranganje yobazaho ibyo biganiro bigeze ejo nibashika ku masezerano naho azotubwira iki ko yihenze? Ejo izo ngabo nizahindagiza zigasubiza inyuma ingabo z'u Burundi ku nabi naho azoshikiriza iki abarundi n'amakungu? Azotubwira ko yari yihenze? Kumengu yo mushikiranganje yumva ivyikongo gusumvya bene vyo.
Jean Bosco Rwigemera arabeshuza kandi byashikirijwe n'umushikiranganje Trebere Mutabazi aho yari yavuze ko abasirikare b'u Burundi barungitswe hakurikijwe amategeko ngo ni kinyoma cambaye ubusa. N'ubunyene dukurikire Jean Bosco Rwigemera n'icegera cy'umukuru w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi Sefora Arusha.
Kuvuga kw'izo ngabo zarungitswe muri Congo hakurikijwe amategeko navyo agenga igihugu c'u Burundi si vyo namba. Ivyo kurungika ingabo mu kindi gihugu bigengwa n'ingingo z'amajana abiri na mirongo itanu na gatandatu n'amajana abiri na mirongo itanu n'indwi zibwirizwa nshingiro yo kuwandwa iruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Umukuru w'igihugu yategerezwa kugisha inama leta n'inama nshingamateka agasigura neza imvo zituma u Burundi burungika ingabo muri Congo. Ikibonekeje nuko yarungitse izo ngabo atabagirishije inama vyaratevye ararungika ikete muri iyo nama nshingamateka kandi umukuru w'iyo nama nshingamateka arihamikiriza yuko abashingamateka ataco bafise bo bivuga ko badategerezwa kubaza ibibazo. Sinzi ko ari ivyo umushikiranganje yita gukurikiza amategeko kiranganje rero naretse guhenda barundi n'amakungu muri Sefora Arusha turazi kandi nituri twenyene ko mu Burundi ukwego w'umukuru w'igihugu bwarabyicana nta zindi nzego zifise ijambo byongeye turazi kwaba basirikare barumitswe Kongo ku nyungu bwite z'umukuru w'igihugu n'akaruru kabo bafashanya
nkuko mubimenyereye ku minsi ya gatatu ni umwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku bimaze iminsi biba mu kunyuruza abanyagihugu byasubiye kuba ndanse mu kwezi kwa ruheshi guheze ku isoko mukamugishikizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abantu batanu nibo bamaze kumenyekana ko imiryango yabo itazi iyo barengeye kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Batatu muri bo byemezwa n'ababibonye ko bafashwe bagatwarwa n'inzego z'umutekano za Leta. Izivugwa ni igipolisi, abakozi b'iperereza hamwe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi, hakabamo n'abandi bitaramenyekana uko bafashwe. Icyo bikoze bafashwe ku murango bagafatirwa ahabona inzego zaba iz'ubutungane cyangwa iz'umutekano ntihagire icyo zibivuga ko bigatuma abantu bibaza ko bafatwa n'izo nzego nyene. Mbega abo bantu batanu banyurujwe ni bande? Amashyirahamwe yigenga abivuga ku iki? Ibi nibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro ku isoko mushikirizwa na Jewe Pierre Gahungu nk'abandi bahaye ikaze
ku isoko.
Abantu batanu baramenyekanye ko bafashwe baranyurutwa mu ntara ya Cibitoke no mu gisagara ca Bujumbura muri uku kwezi kwa gatandatu guheze uyu mwaka turimo. Iruhande yabo hari uwundi musore yaraye afashwe mu buryo nk'ubwo nyene ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri muri zone Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Reka tubibaze Janvier Nininahazwe.
Mu turorero twa hafi twotanga kubahagarikwa bagatwagwa bunyuruzwe kohera ku musore Maître Ernest Mategeko yafashwe kuri uyu wa kabiri ku mugoroba n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi. Imbere yaho ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu uwitwa Gamaliel Niyonsabye yanyururijwe ahitwa ku masanganzira y'ibarabara rya Ngozi Kirundo Muyinga. Kuwa gatatu uko kwezi nyene uwitwa Theophile Niyombona umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya komine Ruseseka mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi yaranyurujwe n'abantu batamenyekanye. Kuwa cumi na rimwe naho ukwezi kwa gatandatu nyene umusore bita Fogo nawe nyene yurijwe imodoka itazwi muri ubwo buryo nyene. Kuwa cumi n'umunani uko kwezi nyene uwitwa Innocent Ndayizeye yahuye n'ivyo vyago nyene muri quartier Nyabagere zone Gihosha komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Kuri iryo genekerezo nyene umushingwamanza Bonfils Kaneza w'imyaka mirongo itatu n'indwi yarahagaritswe atwagwa bunyuruzwe mu micungararo y'ibiro bikuru vy'iperereza. Abavugwa muri ubwo bubisha bwo kunyuruza abantu akaba ari cane cane abapolisi bo mu rwego rw'iperereza n'imbonerakure.
Ivyo bikorwa vyo kunyuruza abantu birahagaritse umutima ishirahamwe Agina gishinze kugwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi. Jean Duwimana arirongoye atangazwa n'uko ivyo vyose bikorwa n'inzego za Leta n'iz'umutekano kandi amategeko y'igihugu asanzwe atomoye ingene umuntu ahagarikwa.
Ivyo vyibonekeza cane cane kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu novuga imyiyamamazo y'amatora yo kuwa gatanu ruheshi iheze niho uruhigi rwo kunyuruza abantu rwo gutwara abantu atacamira atawuzi iyo bagiye bagatwagwa n'abantu mingana ibikoko bari mu modoka zitagira iyo bibona imodoka zitagira imparati nukuvuga n'ubusuma nka burya busuma nyene bwabaye mu matora nibwo busuma nyene buri mu bantu nabwo muri bino bihe kandi abo bose bagenda atategeko na rimwe rikurikijwe. Murazi yuko igihugu cy'u Burundi cyasinye amasezerano n'amabwirizwa menshi yubahiriza ihagarikwa ry'umuntu yagizwe icyaha n'ingene ashobora kubazwa ku cyaha yakoze. ibyo birerekanwa n'ibitabo manavyaha mu Burundi uko bigenda birakurikirana reka naho babihindura iyo ngingo ntihara y'ingene umuntu afatwa ingene umuntu yumvirizwa n'ingene umuntu yagira icyaha nyuma akagihanirwa ibyo birazwi hariho itangazo mpuzamakungu cyo bita Declaration des droits de l'homme hariho les textes des Nations Unies izo nazo murazi ko zihinduka amategeko y'igihugu kuko abagize inama nkuru ya ONU n'ibihugu n'ibyo yo byemeje rero icyo kintu nk'ingene abantu batonyuruzwa batogenda amazima yongo ngo baje gufungirwa ahantu hatazwi ngo bicirwe abantu bazubatora ibiziga mu nyuma ibyo byose birabujijwe ibyo byose umukuru w'igihugu atwara igihugu cyose ibihugu byose barabizi neza ko inzego zabo zitarekuriwe gutwara umuntu zimunyuruza
Jean Nduwimana asaba abategetsi b'igihugu ahereye ku mukuru w'igihugu kwanka ayo mabi akogwa n'inzego barongoye kugira bavavanure n'ayo mabi atari uko abarundi bazobona ko ayo mabi ategekwa n'abategetsi b'igihugu kuva ku mukuru w'igihugu nyene
turasabye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwanka kwanyira kijya gipolisi ciwe kijya giperereza kwiba abantu kwiba imiryango abantu kwiba ibibondo base bakamunyuruza bakamutwara ahantu hatazwi kugira ngo umwana w'imyaka ibiri asigararira asigara arabura umugurira mata ibyo imana nizo vyihangane turasavye mu gihe batoba abari ku butegetsi muri kino gihe batoba barahakana batoba barankira icyo gipolisi cengamiye presidence kunyuruza abantu ko batosubira mu masengero ko batosubira kujya guhenda imana kuko imana iranga ibyo byo kunyuruza ibiremwa byayo igihugu kiracanga basokuru barabyanga abaharaniye demokarasi abaharaniye ukwikukira kw'igihugu baranga cyane aho bari hose baranga ibyo bintu byo kuzimanganya ubuzima bwa kiremwa muntu kuko umuntu n'amazi aseseka ntibayoye turasabye dushimitse abarundi bose guhagarara bwuma aho bari hose bagume barereka batuma ijisho cyane cyane aho abakora muri icyo gipolisi giperereza bagendera aho baba kugira ngo barabe ibyo baguma bonona abantu baguma batwara maze n'imana zote ba ishishwe ibakomvumvure ibyo biranditse no muri bibiliya
abategetsi nibo bonyine bafite uruhara kugira ayo mabi ahagarare mu gihe ari nabo ba mbere bategerezwa kubazwa iby'umutekano wabo barongoye nino ngaha duciye dusozera ikigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 mu kakaro 2025 nakoze mwebwe mwese abari ko baradukurikira irindi sango ni ku wa gatatu w'indwiza nagishikirijwe na Jewe Byagahungu naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
ke gahungu arakenuye kuri ico kiganiro nino ngaha dusuzereye ano makuru yo kuno wa gatatu nkabashimiye mwe mwese mwashimye kudutega biri ano makuru mwashikizwe na Je Bonfils Diongere mugire aho muba mwubahwe na gahwana